Twashimire kumandanya kumviriza ijwi rya Amerika. Radio ijwi rya Amerika isamira na Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda mu Burundi muri ko mutwumva ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 19.22 mu Rwanda tukaba kuri FM 104.3 ijwi rya Amerika ikaze makuru kuri no mugoroba mugiye gushikirizwa na Joe Diana Nininahazwe ndiko ndashikiriza ndi muri studio ya gatanu. Mu gihugu cy'u Burundi leta igiye kwimura abanyagihugu bafise amazu muri quartier ya Nyabugete. Ino quartier iri muri zone Kanyosha, commune Nimuha, igisagara ni Bujumbura. Abegwa niyo ngingo bayivuga kwiki.
Ubundi bwo birababaje kuba waraguze itongo rimaranye imyaka 10 irenga, hama ugatanga ibisabwa byose, kanatsinduka n'ayubakamwo canke wimirije kuyubakamwo, hama ukumva uti ahantu mugishobora kuhakorera.
Uyu ni umwe mu banyagihugu wo muri quartier ya kane yahitwa Nyabugete I Bujumbura. Leta igiye kurangurira imigambi yayo itandukanye muri iyo quartier, ari nacyo gituma abanyagihugu bazoca bahavana. Mu Rwanda naho ibikomoka kuri petrole vyaduze ibiciro ku rugero rutari rumenyerewe, leta y'ico gihugu igabisha abashobora kwikika inyuma y'iduzwa ry'ivyo biciro. Politika muri Republika ya Demokarasi ya Kongo, Moise Katumbi atavuga rumwe na leta azokwitoza amatora y'umukuru w'igihugu azoba mu kwa 12. Muri Nigeria bitwaje ibirwanisho banyuruje abanyeshuri bo kuri kaminuza yo muri leta Katsina. Idonido yano makuru yose duce ku masonga n'andi tubafitiye arimwe y'ubutungane bw'u Rwanda ni handi hato mube hafi ya maradio yanyu. Reka makuru yacu tuyugururire ku rupapuro rw'ibivugwa muri politike ya Republika Demokarasi ya Kongo. Umunye politike atavuga rumwe na leta ya Kongo, Moise Katumbi, yashikirije impapuro zo kumenyesha ko ashaka kwitoza mu mabanga y'umukuru w'igihugu hazoba mu kwezi kwa 12 kuno mwaka. Abandi bazohiganwa na Katumbi bamaze kumenyekana ni bande? Fidel Yongabo arabatubwira.
Mwazo higanwa na Katumbi umugwiza tunga komeye yigeze kubabura matari w'intara ya Katanga itunze ubutare bw'umuyumbu barimwo President Felix Tshisekedi azorondera kwitoza mu kiringo kigira kabiri. Azohiganwa kandi na Martin Fayulu yarangije mu kibanza cha kabiri mu matora aheruka kuba muri Congo, na Denis Mukwege yatsindiye agashimwe kitiriwe Nobel kamahoro. Katumbi yavuze ko Congo idakwiriye kwama irangwa n'ingwano, umutekano muke, ubuyobozi bubi, hamwe no kutubahiriza amategeko n'ubwigenge bwo gushikiriza ivyiyumviro. Mugambwe wa Moise Katumbi Ensemble pour la République watangaje ko uzoshikiriza imigambi yawo mu ndwi ziri imbere. Muri iyo migambi harimwo kugarukana umutekano mu gihugu, kugwiza ubuzi no kuronsa abanyagihugu ibintu ngendegwa ko bakeneye. Igihe President Felix Tshisekedi yashika ku butegetsi, yari yemeye guhagarika ikandamizwa ry'abanyepolitike batavuga rumwe na leta na ruswa byari bimaze imyaka itari mike mu gihugu. Yamara amashyira hamwe haranira agateka ka muntu n'abatavuga rumwe nawe bamwagiriza ko yaranzwe n'ikandamizwa nk'ivyaranze abo yasubiri.
Fidel Niyongabo, urakoze. Nshuti z'ijwi rya Amerika, amatora ya Kongo rero murashobora gutangura kugira ico muyavuze ko kuko hatangwe ko bitegura ni mu kwa 12. Muyibaza kwiki aho muri ko muyitegura gute? Nimba mutwumva muri Kongo, turungikira ubutumwa bwanyu butandukanye, haba biciye kuri Facebook yacu VOA radio yacu, canke naho mushobora kutwandikira email kuri radioyacu@gmail.com. Turacabandanya rero n'amakuru y'ijya nino ku isi, tuyabandaniriza muri Nigeria aho abagabo bafise ibikoho banyuruje abanyeshuri batanu bo muri kaminuza ejo ni Mukankusi aratubwira ibindi.
Abo bagabo batwaye abanyeshuri kazi batanu babakuye kuri kaminuza yo muri leta ya Katsina mu majyaruguru y'uburengerazuba bw'igihugu kuri wa gatatu nk'uko polisi yabivuze. Ni inshuro ya kabiri haba igikorwa nk'icyo kivugwamo abanyeshuri muri ako karere mu kwezi kumwe gusa. Gushima utagamijwe ingurane bikunze gukorwa n'uduco dufite intwaro mu majyaruguru y'uburengerazuba bwa Nigeria bitewe n'ubukene bukabije, ubushomeri n'itungwa ry'intwaro mu buryo bunyuranije n'amategeko ryakwirakwiriye. Umuvugizi wa polisi muri leta ya Katsina, Abubakar Sadiq, mu itangazo yavuze ko iryo shimuta ryabaye mu gitondo cyo kuri wa gatatu kuri kaminuza ya leta mu mujyi wa Dastinma. Yagize ati, polisi yohereje uburyo bwose bushoboka hagamijwe gutabara abashimuswe badakomeretse. Yongeyeho kumwe mu bakekwa yamaze kugera mu maboko ya polisi. Ku itariki 22 ukwezi kwa 9, abanyeshuri b'abakobwa byibura 24 barashimuswe ubwo bari kuri kaminuza ya Gusau muri leta ya Zamfara. Muri abo 16 barabahojwe iminsi 3 nyuma yaho yakurikiye operasyon z'ubutabazi z'ingabo zishinzwe umutekano.
Ishami ry'umwe bwa Buraya ryemereye Ethiopia imfashanyo y'imiliyoni 680 mu madolari ya Amerika. Ino fashanyo yari yaradindiye gato Fidel Niyongabo.
Ingingo yo guhagarika iyo mfashanyo yari yafashwe kubera ubwicanyi bukabije bwakozwe mu ngwano yihaye inkumbi muri ico gihugu. Umuryango w'umwe bw'Uburaya watangaje ko igihe cyo gusubira kugiranira imigenderanire myiza hamwe no gukorana na Ethiopia kigeze. Umutegetsi mukuru w'umuryango w'umwe bw'Uburaya ajejwe gukorana n'amakungu Jutta Urpilainen ku munsi wa kabiri yaratangaje amasezerano yafunditswe kubijanye n'imfashanyo igenewe Ethiopia mu kiganiro yahaye abamenyeshamakuru ari kumwe n'umushikiranganji ajejwe ikigega wa Ethiopia Ahmed Shide ku murwa mukuru Addis Abeba. Yavuze ko iyo mfashanyo ari intambwe ya mbere iboneka ishitswe ko nyuma y'amasezerano yahagaritse ingwano mu kwezi kw'11 mu mwaka urangiye w'2022. Urpilainen yavuze ko igihe cyo kugenda basubira kugirana imigenderanire myiza no gukorana na leta ya Ethiopia kigeze. Umushikiranganji ajejwe ikigega wa Ethiopia Ahmed Shide yarakiye neza iyo mfashanyo y'umuryango w'umwe bw'Uburaya. Ahmed Shide avuga ati
EU is a major source of investment for Ethiopia.
Ethiopia ni igihugu gifite akamaro gakomeye korana n'umuryango w'umwe bw'Uburaya. Uno munsi twafashe intambwe ikomeye mu masezerano twagiranye n'umuryango w'umwe bw'Uburaya. Akarere k'Uburaya ni isoko rikomeye ku mitahe iza muri Ethiopia na karere gafitaniye imigenderanire ikomeye mu by'ubutunzi n'igihugu cyacu. Bizofasha iterambere ugukorana hamwe n'umuryango w'Uburaya. Twaganiye n'ukugene twokomeza gukorana mu by'ubutunzi n'akarere. Imfashanyo ya mbere umuryango w'umwe bw'Uburaya bwari bwategekanirije Ethiopia yari ifise agaciro ku miliyaridi w'amadola yari itegekanijwe guhabwa icyo gihugu kuva mu mwaka w'2021 gushika mu mwaka w'2027. Yamara yarahagaritswe mu mpera z'umwaka w'2020 inyuma yuko ingwano yadutse mu ntara ya Tigreya iri mu buraruko bw'igihugu.
Fidel Niyongabo tuvane aho muri Ethiopia ucudushikana muri Kenya habategetsi bajejwe amagara y'abantu bariko baratohoza ico bacatumye indwara itazwi igeramiye abanyeshuri babigeme barenga 90.
Abo bigeme biga ku ishure ryisumbuye yitwa Eregi Girls High School riri mu ntara yo mu burengero bwa Kenya batangaje ko bafise ibibazo byo gutambuka n'ibimenyetso by'ububabare mu mavi. Umutegetsi akomeye mu bushikiranganje bw'indero yagendeye iryo shure ku munsi wa kabiri yarahumurije abavyeyi babo banyeshure ababwira ko abategetsi bariko barakurikiranira hafi byabashikiye. Yavuze ko amashure azobandanya ku bandi banyeshure batarafatwa n'iyo ndwara. Jed Obiero, umuyobozi w'ivyerekeye indero mu karere ko mu rengero bwa Kenya, yatangaje ko ubushikiranganji bujejwe indero, leta yo muri ako karere hamwe n'ubushikiranganji bujejwe amagara y'abantu, iriko bikora ibishoboka kugira abanyeshure bagize ibibazo bavugwe bikwiriye. Amaraso, umukoyo n'umwanda mukuru w'abanyeshure berekanye ibimenyetso by'iyo ndwara itazwi, byararungitswe mu kigo gikorerwamo ibipimo mu gisagara kiri hafi yaho ca Kisumu no ku murwa mukuru Nairobi. Yitezwe ko ivyavuye muri ivyo bipimo bimenyekana ku muhingamo wo kuri uyu wa gatatu.
Reka nshimire bagenzi bacu ku makuru agezweho ijya n'ino ku isi harimo ya Nigeria, Republika ya Demokarasi ya Kongo, Ethiopia, Kenya n'ahandi baheje kudushikiriza. Ayo mumvise n'ayandi mushobora kongera kuyasanga kuri wezitatu akaburungu radio yacu vewa akaburungu.com, adresi ya YouTube yacu, Instagram, Facebook na X aliyo yahoze ari Twitter ni VOA radio yacu. Mukanya tuja mu karere k'ibiyaga binini vya Afrika aho tuza guhera kuyubutungane mu Rwanda. Ubutungane bw'u Rwanda busabira uwitwa Jean de Dieu Shikama, umunyororo w'imyaka 14, no gutanga ihadabu ya miliyoni 2 z'amafaranga y'u Rwanda. Shikama yagirizwa ibyaha byo gupfobya Jenoside yakorewe Abatutsi no gukwiragiza amacakubiri mu Banyarwanda. Ibyaha yagirizwa Shikama aravyemera akanabisabira imbabazi. Eric Bagirubusa yadutegura ibindi kuri no nkuru.
Ubusabe bw'ubushinjacyaha kuri iki gihano bwagishingiye ku byaha bibiri burega bwana Jean Didier Shikama ni icyaha cyo gupfobya genocide yakorewe abatutsi mu 1994 no gukurura amacakubiri mu Banyarwanda. Ibi byaha bikomora mu magambo Shikama yifashe kuri telefone akayakwirakwiza ku bantu batandukanye yifashishije urubuga nkoranyambaga rwa WhatsApp. Muri ayo magambo ubushinjacyaha buvuga ko Shikama yagereranije amagambo wa Lemu kuri arinduvugira guverinoma y'u Rwanda yavuze nayo Leo Mugesera yavugiye ku kabaya mu 1992. Buvuga ko Mugesera yakanguriraga abahutu kurimbura abatutsi mu gihe mukuru arinda yasobanuraga gahunda yo kwimura abaturage bo mu midugudu ya Kangondo na Kibiraro babavana mu manegeka. Bumurega ko yavuze ko leta yabashyize mu kato ishingiye ku kuba bari batuye ahazwi nko muri Banyahe. Shikama muri ayo magambo yumvikana atabaza leta ko igiye gukorera genocide abatuye muri Banyahe. Akavuga ko ubutaka bwabo leta yari bukeneye ngo ibukorereho imishinga ikomeye. Ubushinjacyaha bukabwira urukiko rwisumbuye rwa Nyarugenge ko Shikama yafashe genocide nk'akantu gato cyane. Busobanura ko uburyo ayo magambo yayavuze ateye ubwoba yatuma bamwe basubiranamo bakicana, bamwe bagahunga abandi bagahungabana. Shikama yaburanye yemera ibyaha ariko avuga ko ayo magambo yayavuze ayatewe n'ihungabana rituruka ku mushinga wo kubimura wari umaze imyaka itandatu ntacyo ugeraho. Byibukije ko mu kubimura bitari ukubakura mu manegeka ahubwo byari kubw'ibikorwa by'inyungu rusange. Yavuze ko mu kugeranya Mugesera na mukuru arinda byakomotse ku kiganiro yumvisemo mukuru arinda mu bitangazamakuru avuga ko bagomba kubimura ku gahato na cyane ko batuye muri Banyahe abifata nko kubavangura. Shikama avuga ko nyuma yo gusanga ayo magambo yarayavugishijwe n'ihungabana bamuteye mu kubimura ku ngufu yandikiye mukuru arinda musaba imbabazi kandi akabwira umucamanza ko yamubabariye. Mu kwifata ayo majwi Shikama avuga ko yari yamenye amakuru ko ubutegetsi bwakodesheje imodoka zikora imihanda zagombaga kubasenyeraho inzu. Avuga ko yayakwirakwije ku bategetsi batandukanye agambiriye gutabaza aho gupfobya genocide no gukorera amacakubiri. Innocent ho ku bwayo umwunganira mu mategeko yabwira urukiko ko nta bushake Shikama yagize bwo gukora ibyaha. Avuga ko umujyi wa Kigali nyuma yo kumuhungabanya banga kumuha iby'amategeko amwemerera barindishije abapolisi batatu ku rugo rwe ku buryo nta washoboraga gusohoka. Nyuma yo gusobanura ikirego cyabwo ubushinjacyaha bwahise busabira Shikama gufunga imyaka 14 muri gereza no gutanga ihazabu ya miliyoni 2 z'amafaranga busobanura ko yakoze ibyaha bigize impurirane mbonezabyaha. Shikama yasabye urukiko kuzasuzuma uburyo ibyaha akekwaho byabaye bikazamubera impamvu nyoroshya cyaha. Yasabye kandi ko urukiko rubibonye ukundi rwazaca inkoni zamba rukazamugabanyiriza ibihano. Umwunganizi we mu mategeko yasabye ko mu gufata icyemezo bazashingira ku myitwarire y'umujyi wa Kigali mu kubimura ku ngufu mu mitungo yabo yisunze ingingo z'amategeko ndiho ku bwayo yabwiye urukiko ko nta buryozwa cyaha bubaho iyo umuntu yakoze ibikorwa bigize icyaha arengera umutungo we ngo utononwa. Nyuma yo kutumvikana n'umujyi wa Kigali ku kubimura Shikama yari yaratsembye ko nta wuzapfa kumukura mu mitungo ye batamugeneye iby'amategeko amwemerera, ariko ibyo ntibyabujije inzego z'umutekano kubasohora ku ngufu mu mazu yabo. Uretse Shikama byaviriyemo gufungwa nyuma yo kuteberanya n'umujyi wa Kigali ku mushinga wo kubimura ku ngufu mu mitungo yabo Nyarutarama, hari indi miryango myinshi yari ituye ahazwi nko muri Banyahe bakiburana n'umujyi wa Kigali kugeza ubu aho bari batuye ubutegetsi bwifashishije imashini zihinga imihanda zihirika amazu yabo. Bamwe bemera kwimukira mu Busanza, abandi barakikodeshereza aho bari batuye ubu n'amatongo abereye aho. Umucamanza azafata icyemezo mu ntangiriro z'ukwezi gutaha. Hagati aho kandi mu rwego rw'ubutabera abahoze ari abayobozi b'ikigo cy'igihugu gishinzwe guteza imbere amakoperative barangajwe imbere na Profeseri Jean Bosco Harerimana baregwa gutanga amasoko ya leta mu buryo bunyuranyije n'amategeko. Urukiko rw'ibanze rwa Nyarugenge rwabarekuye by'agateganyo bazajya bitaba bari hanze. Umucamanza yavuze ko nta mpamvu zikomeye zituma bafungwa by'agateganyo. Bagira ubusa, Ijwi ry'Amerika i Kigali.
Eric bagira ubusa, urakoze kuri ayo madosiye abiri y'ubutungane mu Rwanda. Mu Rwanda turaza kuhasubira handi hato tubabwira ibyiduzwa ry'ibiciro by'ibikomoka kuri petrol, ariko imbere yaho tumaze tuje muri quartier ya kane ya Nyabugete iri muri zone Kanyosha commune Muha mu gisagara cha Bujumbura kiri mu Burundi, aho leta igiye kurangurira imigambi yayo itandukanye. Abanyagihugu bahafise amazu yo kubamwo bazokwimurirwa handi, n'ingingo bakiriye nabi nk'uko muvyumva mu nkuru ya Thierry Shimiye ari Kigali mu Rwanda.
Uko ibishobora kugira umugambi w'abantu bangana uko ngo ubimure utategekanishe.
Iyo ni imyidogo ya bamwe mu bavuga ko babangamiwe n'imigambi leta iri kirategekaniriza muri ico kibanza ca Nyabugete ya kane. Ni imigambi irimwo iyo kubaka ikigo c'urwaruka rwo muri Afrika, amashure hamwe n'amavuriro.
Twayirukanze hirya no hino murabizi turiyungunganya, umuntu aragiteni arasubira guda yubake cyangwa utarubaka kugira yitegure kubaka.
Muri abo hari abari baramaze kubaka bari basanzwe bahaba n'imiryango yabo, abandi nabo bari barindiriye ko bahabwa impapuro zibemerera kubaka narijya leta yari yaramaze kwifatira ibice 47% by'ibibanza byabo banyagihugu nabo ikabasigira ibice 53% by'amatongo yabo abamunyagihugu bafise ubwoba ko nako bari basigaranye leta igarutse kukabatwara kuri mikro z'abakunzi b'ijuru rya Amerika uyu yahoze ari mu bagiye kugarukana amahoro mu bindi bihugu byarangwamo intambara hanze y'igihugu akagira imana akagaruka amahoro asigura ko yaronse amafaranga yo kugura ikibanza muri ako gace bimuvunye akabona ko kumwaka akabanza yabanamwe n'umuryango wiwe ari kumuvuna amaboko
kujya yeje nabonye impapuro zerekana ko aho hantumba bahaye site ya Jeunesse Africaine banya kuba no Jeunesse Africaine mbwiye muri tishe Jeunesse Burundi
abandanya avuga ko bariko barakora ibyo boraba neza kuri kazoza kabene gihugu
barabo bana bacu babayo bazacwaja kubahe bacwaja mwibaraba ayo batongo twaronse niheriye saye bavyeyi bandatse saye gihugu champare ikirenze nirashe kugira nshobore kwaroma none no munsi ndahaza hatangwe kujya amatara igiti cy'amatara kiri kwirembo ko kiri kwirembo yabana uhajyosha amatara yaje uce tuhaba ivyo bibanza publique bihari n'umutaye wacu
mugenzi we nawe agira ati abariko baratunganya iyo migambi nibo babashaka guteranya leta n'abanyagihugu
aho nimubona ko mugomba guteranya leta nabe n'igihugu ko leta burya ikanyaga hanyaga basabye ubwo bayibarira ibintu biyatenya abanyagihugu uwo mugambi twasaba ko mwobubangira abana bacu muri Jeunesse ntibarimo hazaza kubenefisa ba Burkinabe abasenegali n'abakongomani Jeunesse yacu urwaruka rwacu ariko baraburabura batagiraho bacu
hari n'abatashikiriwe n'uwo mugambi wa leta bataremererwa kubaka nabo basaba ko borenganurwa bakagiraho baba kuko bakoze ibishoboka byose ngo baronke ico kibanza
ibyo dusanzwe dufite impapuro
kitubabaje hari ibyo twariko turakora umuntu ariko arubaka etage ugasanga yaramaze gushiraho ibiti imbaho hejuru iki ibyo bikaba biriko birabungwa murazi biti dukoresha byubuka ari bya projet
Urongo ishamwe ry'abafitiye amatongo ngaho mu Nyabugete ya kane Pasteur Nimbona Vincent aremeza kwibyo abo banyagihugu bavuga bifisi ishingiro
ubundi bwo birababaje kuba waraguze itongo rimara imyaka 10 hama ugatanga ibisabwa byose kanatsinduka n'ajyubakamo canke wimirije kujyubakamo hamukumvuti ahantu mugishobora kwakorera agenda tubwire tigombi kurabire ahandi hantu yo guhabira ababaje rero imyidogo yabiri fo
abaserukira ubuha ikigo kijejwe gutunganya ibisagara no kuba ku buraro bwiza bavuga ko bagiye gushikiriza ico kibazo kuba bakurira bari kumwe n'abaserukira bo bafise amatongo muri Nyabugete ya kane Pasteur Nimbona rongo iryo shira hamwe ry'abafitiye amatongo muri ico kibanza arahumuriza abo banyagihugu
bo akamuno batera ubwa mbere nuko bohumura ama bakabandanya kuba hamwe ama ibibazo byabo tukabandanya kubiyaga n'ababijejwe
subwa mbere hibonekeje ikibazo nk'iki mu Burundi mu bice bitandukanye byo mu gisagara na cane cane ca Bujumbura leta isaba abanyagihugu kwimuka mu bibanza bimwe bimwe yahisemwo gukoreramo imigambi y'iterambere rirambye abakunzi b'ijwi rya Amerika bavuganye na Jiliberi batungwa nayo umwe mu batunganije umugambi w'ibikorwa byo kuraba ibibanza byokoregwamo ibijanye n'iterambere kuri menshi arasigura inkomoko yabyo
muri leta hari hakeye imyaka irenga 10 canke yaba mi bibanisi ndashaka gutanga parcelle nimwe waragenda muri banisi wasanga abantu bose baricaye nta kazi bafise ibyo ni kubera iki ni kubera yuko ahahegereye igisagara hose nta matongo ya leta yakiriho uretse ko n'uburyo butari buboneka niho twiyumvira rero uyu mugambi wa viabilisation par integration
abo banyagihugu bafise amatongo muri Nyabugete ya kane zone Kanyosha komine muha mu gisagara ca Bujumbura baba bamaze kuhubaka ndetse n'abatarahubaka bagera ku 1,600 muri abo abangana n'104 nibo bageramiwe n'iyo migambi leta ishaka gukorera muri ico kibanza Thierry Vendayishimiye ijwi rya Amerika Kigali
Muracumva ijwi rya Amerika turi mu makuru yo mu karere k'ibiyaga binini vya Afrika tuje mu Rwanda ku nkuru twari twabemereye kuva no musi kwa gatatu ibikomoka vyose kuri petrole mu Rwanda vyaduze ibiciro ku rugero rutamenyerewe leta igabisha abacuruzi bashobora kwikika mu kiza inkuru ya mugenzi wacu Assumpta Kabuyi ikigari mu Rwanda
kuri wa gatatu rwego rw'igihugu rushinzwe kugenzura imikorere y'inzego zimwe na zimwe z'imirimo ifite igihugu akamaro rura rwatangaje ibiciro bishya by'ibikomoka kuri peteroli leta itisaba abacuruzi kutazamura ibiciro kuko yashyizemo amafaranga y'inkunganire nkunganire n'amafaranga leta ishora mu kiguzi cy'ibikomoka kuri peteroli kugira ngo umuturage ayigure idahenze cyane. Minisitiri w'ibikorwa remezo yatangaje ku munsi w'ejo ko leta itanga amafaranga 178 kuri litiro iguzwe. Itangazo ryasohowe na rura rigaragaza ko litiro imwe ya lisansi yageze ku mafaranga 822 ivuye ku 639 ya mazutu yo yabaye 662 ivuye ku 492. Ujanishije irizamo riri kuri 11% kuri lisansi naho kuri mazutu ho ijanisha riri kuri 10%. Kugeza imodoka nyinshi mu Rwanda nizikoresha lisansi, izamuka ry'ibi biciro yateye impungenge abaguzi kuko n'ubundi ku masoko ibiciro by'ibiribwa ndetse n'ibindi byose byazamutse kugezaho bimwe na bimwe byikubye inshuro kuri eshatu. Ingero zimaze iminsi zivugwa ni ikiribwa cy'ibirayi cyavuye ku mafaranga 600 ubu kikaba kiri ku 200, isukari yavuye ku 200 igera ku mafaranga 2200, ndetse ibishyimbo byavuye ku mafaranga 900 ku kilo ubu bikaba bigeze ku 500. Umuguke mu by'ubukungu Strato Habyarimana yabwiye Ijwi ry'Amerika kwirizamura rizagira ingaruka no ku bindi bicuruzwa.
Iraza kugira ingaruka ku biciro by'ubwikorezi muri rusange, ubundi butari bwihagaze neza cyane cyane ubwikorezi bw'abantu benshi. Biraza kugira ingaruka mu bwikorezi bw'ibicuruzwa, biraza kugira ingaruka ku biciro by'ibintu byose. Yavuga ko Abanyarwanda nitwitegure nihatagira ikindi gikorwa, ibiciro bishobora kuzamuka.
Kugeza ibiciro ku masoko bikomeje gutumbagira, ariko ibyatewe n'izamuka ry'ibikomoka kuri petrol ntabwo biratangira kugaragara. Abateze imodoka muri iki gitondo bajya ku mirimo batangaza ko imodoka zari zabuze kugeza n'ubwo bamwe bagenda n'amaguru. Uyu ni umugenzi wavuganye n'Ijwi ry'Amerika wavuye ku Kimironko yerekeza mu mujyi wa Kigali.
Iyo habayeho kuzamuka kw'ibiciro kenshi n'imodoka zirabura kubera ko ba nyiri imodoka baraziparika bagatega nabo muri rusange. Abagenda n'amaguru nagendemo sinshobora gutegereza amasaha 3.
Nubwo ibiciro bya lisansi bizamutseho amafaranga menshi, leta yihanangirije babigenderamo bagahita bazamura ibiciro. Mu kiganiro ha Ijwi ry'Amerika, umuvugizi wungirije wa leta ari mukuru arinda yasobanuye ko leta yashyizemo ingamba zituma ibiciro ku bakoresha imodoka rusange bitazamuka.
Wumvise n'icyemezo cy'uko abafite imodoka zifite imyanya 7 n'ubundi bajyaga bakora ubona bihishe barwana na polisi ashobora no kuzamo ibibazo by'umutekano. Umunsi barabwiye bati mushobora gutwara abagenzi ariko mwiyandikishe.
Nubwo leta yashyizeho ingamba zifasha abatega imodoka rusange kubasha kujya mu mirimo yabo, abashoferi bagaragaza ko mu gihe bagisabwa kujya gushaka impushya bitazagira icyo bihindura.
Ni cya kibazo ntawe cyagiye ushoboka atari aruwa yagufatira bati turashaka otorizasiyo muri irinyi navugo mu magambo kuko ruri hagufatiye guca amafaranga. Reba nk'ubu urona nk'ubu ushobora kuba ukora Muhanga, wagera kuri gare ugasanga abantu barahagaze birwamagana kwibeshya kubashyiramo aratarako iraya guca wagirwamagana rura yahagufatira ikaguhata bagira ati guma muri yarinye yawe. Ibishyirwa na leta ni byiza pe, ariko ntibishyirwa mu bikorwa kuko babandi bafite amakampani ya das niwe badufrena. Uhamagara umushoferi umwe mwicarane mu modoka n'umubaza izina kugira ngo batamwirukana ko bahita bamwirukana wumve uko akubwira. Leta nibishyiramo imbaraga bizashoboka.
Iyi nkunganire yashyizweho na leta hari abagaragaza ko nta byinshi izahindura. Twavuganye na Depute Frank Habineza wo mu ishyaka Green Party ritavuga rumwe na leta, asobanura ko nta kinini iyi nkunganire izongera.
Njye ndabona ko n'ubundi kibazo kizamuka ibiciro kigiye gukomeza kubera ko uko esansi buya niyo yakuyongera amafaranga 5 bigira ikintu gikomeye cyane byongera kuzamuka ibiciro ku isoko. Nubwo mu by'ukuri hari hakenewe izindi ngamba, turashima yuko bavuga ko hari inkunganire bongeyemo, ariko inkunganire bari kwishyiramo ibiciro ntibizamuka aho kugira ngo babishyire ibiciro bikazamuka. Njye numva cyo cyari kuba cyiza.
Ibi biciro byaherwaga kuzamuka mu kwezi kwa munani uyu mwaka. Leta ivuga ko nta ruhare igira mu izamuka ry'ibikomoka kuri peteroli kuko ryatewe n'uko ku rwego mpuzamahanga ibihugu bikomeye kuri peteroli byagabanije ibyo bishyira ku isoko bigatuma bihenda. Asumta Kaboyi, Ijwi ry'Amerika, i Kigali.
Ma Madame Anne Lullier yabaye umugore wa gatano mu mateka y'isi yatsindiye agashimwe k'amahoro kitiriwe Nobel mu gisata cy'ubumenyi bita physique mu Gifaransa. Kuva ubushimwe butangura gutangwa mu 1991 rero nibwo bwa mbere uwo mfaso nabonetsemo n'agashimwe asangiye n'abagabo babiri bafatanije mu bushakashatsi ku bikoresho bifasha gutahura utunyabugingo dutanga umuyaga nkuba muri za atome. Temistocle Mutijima haratubwira ibindi kuri no nkuru.
Kuri uyu wa kabiri itsinda ry'abakemurampaka ryatangaje abatsindiye igihembo cyitiriwe Nobel mu cyiciro cy'ubuhanga mu by'ubugenge cyangwa se physique. Abo nabo ni umufaransa Pierre Agostini, umunyautriche Hongria Ferenc Cross, hamwe na Madame Anne Ruirier ufite ubwenegihugu bubiri ubw'Ubufaransa n'ubwa Suède. Madame Ruirier usanzwe ari umwarimu wa kaminuza we na bagenzi b'iki gihembo bagihawe kubera ubushakashatsi bwabo ku bikoresho bibasha gutahura utunyabutabire tuba muri za atome no mu tubumbe twa atome tubasha gutanga amashanyarazi. Inteko y'abakemurampaka yavuze ko abuko ari batatu bashimwe kubw'uburyo bw'igerageza bakoze bubasha gutahura udushashi tw'urumuri dusohoka mu gihe gitoya cyane gishoboka. Ubushakashatsi bufasha mu kwiga ku mikorere y'utunyabutabire dutoya cyane tuzwi nka electron dutanga amashanyarazi. Abakemurampaka bongeyeho ko ubushakashatsi bw'aba bahanga uko ari batatu bushobora kwifashishwa ku bikoresho by'ikoranabuhanga ndetse no mu bizamini byo mu buvuzi. Nk'uko byatangajwe n'abakemurampaka, aba bashakashatsi berekanye uburyo bwo kurema udushashi duto cyane tw'urumuri twakwifashishwa mu gupima umuvuduko elektro zigenderaho cyangwa se zihinduramo ingufu. Madame Ruivier asanzwe ari umwarimu kuri kaminuza ya Lund University muri Suède. Agostini we yigisha kuri Ohio State University yo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, naho mugenzi wabo Klaus ni umuyobozi w'ikigo Max Planck Institute cyo mu Budage. Ibihembo byitiriwe Nobel icyiciro cy'ubuhanga mu by'ubugenge byatanzwe kuri uyu wa kabiri, nyuma y'ibyo mu cyiciro cy'ubuhanga mu by'ubuvuzi byari byatanzwe ku wa mbere w'iki cyumweru. Ibyo nabyo byari byegukanywe n'abashakashatsi Catherine Carico na Drew Weissman kubera ikoranabuhanga bavumbuye ryaharuriye amayira ikorwa ry'inkingo za mRNA za COVID-19. Mu kwa 12 kwa 2020 nibwo inkingo za mbere za mRNA zemejwe ko zibasha kurinda kwandura COVID-19. Ni nyuma y'amezi hafi 9 ishami rya Roni ryita ku buzima ritangaje indwara nk'icyorezo cyugarije isi. Kuva icyo gihe kugeza ubu, doze z'inkingo za mRNA zibarirwa mu mamiliyari zimaze gutangwa hirya no hino ku isi. Kariko w'imyaka 68 na Weissman w'imyaka 64 abanywanyi bakoranye igihe kirekire kuri kaminuza ya Pennsylvania muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika basanzwe baratsindiye utundi dushimwe twinshi kubw'ubushakashatsi bagiye bakora. Kuri uyu wa gatatu naho abashakashatsi Mungi Bawendi, Louis Bruce na Alexey Ekimov nibo batangajwe ko batsindiye igihembo cyitiriwe Nobel mu cyiciro cy'ibinyabutabire shimi. Aba bahanga mu bya siyansi igihembo bagiherewe ubuvumbuzi bakoze ku tunyabutabire dutoya tubasha gutanga urumuri rwifashishwa muri za ekara za mudasobwa na za televiziyo rukanakoreshwa n'abaganga mu gutahura ibibyimba by'imbere mu mubiri. Biteganijwe ko ibihembo byo mu cyiciro cy'ubuvanganzo n'ubwanditsi ndetse n'icyuharaniye amahoro ibihembo byombi bikurikirwa cyane byo bizatangazwa kuri uyu wa kane no ku wa gatanu w'iki cyumweru. Naho igihembo cyitiriwe Nobel cyo mu cyiciro cy'ubukungu cyashyizweho mu 1968 kikanaba igihembo rukumbi kitari mu irage ryo mu 1895 rya Alfred Nobel, umuvumbuzi akaba n'umugiraneza w'umunyasuwede washinze ibi bihembo, cyo kikazasoza itangwa ry'ibihembo byitiriwe Nobel by'uyu mwaka wa 2023 ku wa mbere utaha.
Ejo gya Amerika Temistocle Mutijima arakoze hanyuma akazi kimura kamenyereye na ko muri sanga mukunda yo kuva kwa mbere gushika kwa Mungu. Ku murongo wa telefone ndi kumwe na mugenzi anje ejo ni mukankuse ejo ni wazo bateramisha kuva saa 10 gushika saa 11 ku masaha yo mu Burundi no mu Rwanda. Ejo ni mwiriwe
uburiwe neza Diane.
Ejo gaseke kawe karimwe iki muri sanga?
Tuzavuga kubijyanye n'abigeme abakobwa nk'uko bamwe mu baharanira uburenganzira bw'abanyeshuri bwo kujya mu mashuri bakomeje kuvuga ko hari abana b'abakobwa bahura n'ingorane zitandukanye zituma batabasha kwitabira amasomo nk'abasaza babo. Kimwe rero muri ibyo bituma batitabira amasomo ni ukubura ibyangombwa by'isuku byo kubafasha mu bihe by'imihango bituma bahora basiba amashuri buri kwezi. kabiri uko icyo gihe kigeze nyine cy'imihango mu kiganiro cy'ejo rero muri isanga tuzavuga kuri icyo kibazo turebere hamwe icyakorwa kugira ngo icyo kibazo kibonerwe umuturambye abakunzi b'ijwi rya Amerika rero turabararitse bazabe hafi ibitekerezo byabo birakenewe
ego ejo ni tuzosubira ejo saa 10 rero ku masaha mu Burundi no mu Rwanda abakobwa twizere ko muzaba benshi muzaba kumwe na ejo ni sibyo ga ejo
Nibyo cyane ndabiteguye.
Ego urakoze cyane cenda nakongera ko abashaka kuzobahamagara ejo muri isanga buturungikira numero zabo kuri VOA radio yacu hama mukazobana na Bujenia wanyu muri isanga saa 10 gushika saa 10 n'imwe. Ni ngahe rero dusozereye amakuru yacu no mugoroba yakoze Nadia Tahana engineer Joe bari kumwe muhinga bw'ivyuma kuri micro yari Diane ni nazwe. Amakuru no mugoroba nayavuze ndi muri studio ya 5 ku ijwi rya Amerika. Yose yarahagarikiwe na Edi Rwema ekipe no mugoroba tubifurije ijoro ryiza mu banyu no